ico dusaba kuri ibihugu ni iki, nuko butegeka Petero Nkurunziza akaza mu biganiro abishaka canke ku ngufu yanse bakamufatira ibihano, ahubwo byaragaragaye ko yanze, harageze ko bafata ibihano nka birya bafatiye leta ari hari igihe twaganirira Arusha yanze kuza.
Ariko ibyo ari leta yavuye muri kudeta urabizi neza Dr. Dinane?
Niyubu yavuye muri kudeta kuko yarenze bwezi wa shingiro, irenga bwezi wa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Nayo nyenshi kimwe leta ya Petero Nkurunziza yubu yatangwe mu 2015 nico kimwe na leta avuye mu
uko siko abateka mutabika bivuga abivuga ikane na sentare ijejwe bwiza shingiro suko ibona uko mwebwe mubibona
nico kimwe sentare yashizweho na Petero Nkurunziza abapushiste bashiranyeho bakemeranya nta na kimwe bimaze ntacumwe bivuze twe dufataho Nkurunziza ari umupushiste wa mbere mu bandi.
Mwavuze ku byerekeye gukoresha ingufu kugira ngo leta bumvije mu biganiro, uyu ni umugambi mwamufise?
Ubwa mbere na mbere twebwe twama dushira imbere muri senareze ko ibintu byose ingorane zose uko ari uko ziba zingana kose naho dushitse habi bishoboka ko dushobora kuva muri aka kaga twicaye hamwe tukaganira. Ariko rero nashaka kubabwira yuko hanze hari imisore n'inkumi abantu bagifite imbaraga benshi cyane batazokwemera guhera hanze, ariko sicyo jewe nifuza yuko abakuru b'ibihugu boturinda ku kabi, ntihazobwira umuntu aca mu ishamba nk'uko bajya baje bavuye mu ishamba. Twashaka ko abantu batoshaka kuri izo nzira kuko ari inzira mbi cyane, n'inzira zo kuvuvudikira kuko si izo nzira nziza. Bakamubwira bakamuhanura cyangwa bakamutegeka cyangwa bakamutuma ku nguvu aza muri ibyo biganiro.
Ariko leta y'u Burundi iratera kamu abarundi bose bari hanze baba bari mu makampi impunzi ikana na politike ko butahuka mu Burundi bakiteguye amatora.
Bene mwabonye rero n'uwabo mengo nagira ngo n'uwabo yatashe witwa Babidi baciye bamutunga abantu bose basanga, ahubwo ndasaba ntabwo byuzotaha ko niyataha bazomucisha ku buhomba naho buhunguka ntacyo uhinduka.
Ariko murazi ko
mu gihe icyo bahunze kitahinduka kitarahava uzotaha azoba ari ukwiroha, azoshikira mu ngorane nk'izo yahunze nakazoba yarahungiye na myinshi azoba yatahiye ko nakazoba yungutse.
Ariko aho muriko muravuga ibitandukanye n'ibyashitse kubona politiki batari bake batahutse ubu bari mu Burundi bidegenza
bidegenza murababaza kuri bamerewe niba bamerewe neza kuvacu turabona yuko ataragera
mu kanya gatoya. Dr. Minami, ikintu mwifuza ko cyokorwa ni ikihe kugira ngo ituze rigaruke mu Burundi?
Biroroshe, nuko Petero Nkurunziza nabiwe bene bakaza mu biganiro. Mu gihe cyose batazaba baje mu biganiro ntatuze mu Burundi bizoshoboka.
Hari abanyapolitiki bavuga ko ibiganiro atacyo bimaze kuko abanyapolitiki ku mpande zose bahenda bahuza batazi ibibazo byo mu Burundi, bakaba bavuga ko abarundi bonyine bakwiye kwicara hamwe bakayaga ibibazo byabo. Abo mubabwira iki?
Na cyane cyane abarundi bonyine bakwiye kwicara hamwe, nange ndabyemera, nta wundi yo kwicara mu kibanza cyacu. Ariko burya abatashe baba bakeneye umuhuzo, baba bakeneye umushinga ntahe.
Dr. Minani Jean, umukuru unani utavuga rumwe na leta y'u Burundi senarede, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.